Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Amahoro mwese muretse mu twiganira bya Radio Kirundi Culture kaze mu kotwa bateguriye zimwe mu ngo nkuru ziyagize. Inyuma y'ikiringo kirengo mwaka abanyagihugu bo ku mutumba gabaniro mu ntara ya Bujumbura ubu ugiye kwitwa Gasange buninganizo nshasha y'ibijyanye n'intwaro barasaba ko abariko barahiganirwa uburongozi bw'uwo mutumba babashikanira imbere ibibazo bibahanze inyuma y'impanuka y'umusozi wasenyutse kuri uyo mutumba. Bamwe mu barimi b'igitegwa cipama muri zone Gatumba intara ya Bujumbura babona ko ikiro ku kiguzi cy'icyo gitegwa cyoruzwa gushika nibura buri ku mafaranga yari hagati y'itatu n'ibihumbi bine bafatiye ku nguvu bakoresha mu kurima icyo gitegwa. Ibura ry'umuyaga nkuba ririko riramara ikiringo kirenga ukwezi ku minara y'amaradiyo n'amashyirahamwe gutuma tumana ko ishinze ku musozi birime mu ntara ya Buhumuza ribanye gutera impungenge abanyagihugu bavuga ko gushika ubu hari amakuru y'ibibera mu gihugu bataronka. Tubafitiye n'amakuru avugwa mu nkino nk'uko vyama buri munsi wa mbere umunsi tukaja kubaganirira uko urukino rw'umupira w'amaguru rwashitse mu Burundi. Amakuru nandi ni mu kanya sangwe ikaze
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze murano makuru bamwe mu banyagihugu baba kuwahoze ari umutumba gabaniro mu itunganywa ry'intwaro ryahahora ubu ugiye kuba umutumba Gasange muri komine Mputa intara ya Bujumbura barasaba abatware bariko bahiganirwa ibibanza by'ubuserukizi mu ntwaro kuri uwo mutumba kubashikanira ingorane zibahanze bamazemo ikiringo cy'umwa kurenga kuva umutumba usenyutse kumusozi ugahitana imirima n'inyubakwa z'abanyagihugu mwaka 2024 banegura ko abahahora atakinini babafashije ubu kuri uwo mutumba ariko hitoza abantu bagera kuri 11 ibindi kwino nkuru tubibaze Norris Nduwimana.
Tufise inzara, tufise myitoko. Wewe urashobora gutwarira abantu bariko baridoga inzara nayo igomba
kuba. Umukenyizi numwe mubahuye n'iryo senyuka ry'umusozi gabaniro muri ndamukizi 2024 asigura ko kuva ico gihe we n'abagenzi batakinini bafashijwe nabo bari batoye mu 2020 mu bibahanze ariko gusaba abo buca biyamamariza uburongozi bw'ico gice ca Muhuta kugwanira inyungu z'abanyagihugu biboneka.
Abatware bizegwa ni batwanira inyungu z'umunyagihugu n'agateka k'umunyagihugu. Umwene gihugu avuze ijambo libe nkuko arivuze none kare twe turi gihugu
ngorane zugarije aho banyagihugu uburaro buzi imbere nkuko babandanya babivuga
bari badushitse mu gitaza badukuyeho atanga amafaranga ngo dukote uwa amafaranga yarahetse bamaze kutwirukana bafise amazu yabo
saba nk'abo turona nk'agasago tukitsaramo nta amafaranga dufise yo kugura amaparasera niho amaparasera bibo barazinga
iyo umuntu adafise haba abafise
mu byo bamwe badashimira abatware bahahora hari bavuga ko batashimye na matora yaheruka yagenze
byo bintu byo kuvuga ngo twe ngo ku mutumba wigabaniye ngo twatoye nabi ngo nico gituma ngo batatufashe
ngo mwatoye nabi bagomba kuvuga ihinga
sinzi ico bakonje kuvuga none kwe twatoye nk'abantu none uko kuntu twatoye nabi byo tuma tudafaswa ni hihi twe cyago cyaduteye ko cyabonekanye
tubajije ubuyobozi bw'umutumba bwahahora bumenyesha kwiba abanyagihugu basaba nabwo butigeze buhengeshanya kubisaba inzego ziwukurira ariko bibura kuja mu ngiro. Emabre Sibomana harongoye umutumba aharagaruka ku bufasha bwihuta abo banyagihugu bakeneye
borosha uburaro abantu batagira aho baba boreka ahantu bakaharima so agatatu nuko bano bantu babo barota ifungu ko amashirahamwe yose barahagaritse kubafasha baronsa imitaha yo kuyungunganya kucenda mu mashuri azotangura abanyeshuri nta bikoresho bafite na amafaranga yo kuriha ishuri bafite ibyo byoja mu maduro.
Ku rutonde rw'abemerewe kwitoza n'umugwi uhuriwe gutunganya amatora muri komine Muhuta y'intara ya Bujumbura nk'abazoba barongoye umutumba Gasange ubugizwe n'iyahora ari mitumba ya gabaniro na Gasange mu itunganywa y'intwaro rishasha haboneka abantu 11 bazova mu mukuru w'umutumba n'abaje inama biwe 4 uwahora ari umutumba gabaniro wonyine ari nawo wasenyutse ku musozi warubaye kw'ingo ziharugwa mu 2498 kubw'ibiharuro bitangwa n'uburongozi bwaho.
Norris Nduwimana hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira indongozi zimaze gutogwa hamwe n'izimirije gutogwa muri kino gihe kuba koko indongozi zishobora gushikana abanyagihugu kwiterambere bino president Evariste Ndayishimiye akaba yararabigarutse ko cyane hibukwa imyaka 63 Burundi bwikukiye avuga ko abo buca batogwa boba abashobora gufasha abanyagihugu gutorera inyishu ibazo bibahanze
umwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Burundi buteye imbere bukeneye rero indongozi zihabona indongozi mboneza bidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa dukeneye indongozi mboneza none rero kwa Barundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akaranga mutima kamwe turizeye neza yo kwaho bukera sizodu fasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu duteze imbere intara zacu duteze imbere igihugu kugira rero igihugu gitere imbere gikenera indongozi zimboneza indongozi zimboneza si ayindi yo kwicara mu biro gusa indongozi zimboneza iragenda mu bene igihugu ikumviriza ibyo bakeneye hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bokora n'inzira bofata indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatara kimwe iri kurakorera bene igihugu iyo ntibikwiye tutegereza rero kuronka indongozi mboneza hari hivyo twama turiko turanegura ku ndongozi aho usanga afise dossier akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora indongozi zamazirindiriye ngo sindabone intumbero ngo banzunyereke ivyo nkora iyo sindongozi
Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ishure nshingiro rya Ruhengeri mu yahoze ari komine y'indero ya Gatara byugarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo ibura ry'ibirasi bitamufasha nyigisho hamwe rero n'utuzu twasugumwe uburongozi bw'iryo shure ubu busaba abajeje intwaro hamwe n'imvukira z'ico gice gutanga umuganda wabo kugira izo ngorane zitorego muti n'inkuru ya Jean Nahimana
Huko bishikizwa na Mirikade Niyonzima arongoye iryo shure ngo kuva muri rya shure abana bato bakunze kwita utunyoni bimenyerezamwo gushika mu mwaka w'icenda ngo rigizwe n'ibirasi bitandatu gusa kandi bishaje kuva mu mwaka w'indwi naho kugira mu mwaka w'icenda ngo nta bitabumfasha nyigisho bihari haba ivyo abanyeshure canke co kimwe n'ivyo abigisha utuzu twasugumwe twahora ngo twasenyutse mu mvura y'urushana udukoreshwa muri kino gihe natwo ngo ni tune naho nyene twabakishijwe imbingo bingo gusa ikindi ngo ibiro vy'umuyobozi nta gasima karimwo ibitabo bisanzwe bihabikwa navyo ngo bikaba birengwa n'imvumbi mu gutorera inyishu bime muri vyo bibazo Mercade niyo nzima avuga ko ibitabo abanyeshuri bakoresha ngo babitira ku yandi mashuri ya kera ivyo abigisha navyo bikaba ari vyo iryo shuri rifotoza utuzu twasugumwe kuri tune twubakishijwe n'imbingo ngo hari utundi tubiri batijwe n'ishengero Baptiste ari naryo ryubakishije iryo shuri uwo muyobozi agasaba rero abegwa n'igisata c'indero bose kugarukira iryo shure kugira ibikorwa kuri iryo shure birangurwe abigisha n'abanyeshure borohewe Donasendi Kumana yahoze ari umwe mu bahanuzi ba Mustaneri yahoze ari komine Gatara amenyesha kwishyo bibaza bikizeza ko mu gihe uburyo bwoboneka iryo shure rizosanurwa rigatako rikaronswa ivyankenerwa ariko agahamagarira n'imvukira kugira ico baterereye kugira ngo iryo shure rikore rikwije vyankenerwa byose muri komine Kayanza n'intara y'Ubutanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
bamwe mu barimyi b'igiterwa cipampa bo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura babona ko ikiroko kiguzi cico giterwa cyoduzwa gushika n'imiburi buri ku mafaranga hagati y'ibihumbi 3,000 n'ibihumbi 4 bafatiye ku nguvu bakoresha mwirima y'ico giterwa n'imigiboshikira nganji ubujejwe uburimi berutse gutangaza ko igiciro kuri ico giterwa kigiye kongerezwa inkuru tubaza Alice Ndayizeye
abo barimyi bafata ko yo bari intambwe ku murimyi mu gihe ho kongerwa amafaranga kuri ico giterwa bavuga ko kiruhisha girushikira umwimbo
ku muntu aririma iryo pampa avyumva neza ko kubera tubatronsa karusho ubundi twaririma tukavunikira ubusa
nta kintu murimwe w'ipampa yunguka mu busanzwe no mu ruho gusa
abarimye berekana ahubwo ko igitegwa cipampa kiriko kirahebwa kubera atanyungu babonamwo
igitegwa cipampa ndashobora kugiheba kuko uri kurarima iryo pampa amahera wasijeyo nta nakanyungu wungukamo ariko karipampa twarisoroma kabiri ku mwaka ariko tugurisha iryo rimwe n'iryo rimwe ugacuronka intica ntikize
ababerekana ko arabamaze imyaka irenga 30 bari mu cyo gitegwa ariko gushika ubu atakintu kigaragara barakuramwo kandi ari gitegwa njabuka amazi
hari nkusanga ari imyaka 30 mugaba akabakiba muri vyivyondo ari nyakaci tafise namabati atomo ntacho riramuhana gitoyi mbere n'impuzu yo kwambara ja mu misaka yibura ari gitegwa njabuka amazi umva n'ukuri baradutebeje
ari impene ndaritirikamwe nani impuzu ndajyambaramwe nkagura mwako gafunda hejeje none wumva iyo nyungu y'ipamba ko twumva ngo gitegwa cy'ipamba kizabuka amazi none kirajabuka amazi abakizabura urumva bo baronka inyungu yebwe natwe turima tugahomba aho guduteza imbere natwe ngo twunguke ahubwo badusubiza inyuma
abo barimye ipamba babona ko nimiburi buri ikiro cy'ipamba cyoshikwa ku mafaranga 2000 cyangwa 5000
witereye utwo tugora abana barajya iryo pamba naryo amezi 9 arahera utaragurisha iryo pamba none wumva akamaro k'ipamba dufise n'akamaro gake iburi kugira ngo turonke nakanyungu bose arakuduha ikiro kikaduga kikaza kuri 4 cyangwa kikaza kuri 5 n'uwutoririmye bajya barihebye boririma kuko bavuga ati turonkamwe kandi karuso
kubera ingufu no munsi n'ubuzima bwa kino giye kuno kuguma guhinduka ikiro cipampa ndarakwigisha kumva bitaho
aba bari mu bipampa ikindi babona co tumi gitegwa cipampa cyitabgaho ho baguha gashimwe abarimye batanze umwimbu mwishi hamwe no kugura umwimbu ukiva mu mirima utarononekarira mu mihana gushika uwo munsi ikiro cipampa kikaba kitarenza amafaranga 1000 ku kiro umushikiranganje w'urimye akaba yamenyesheje mu duheze ku igiciro cigitegwa cipampa kigiye kuduzwa igiciro nkuko baheruka kubikora ku bindi bitegwa njabuka amazi akavuga ko n'abarimye bazosabwa intererano kugira batange ivyiyumviro ku giciro cyofatigwako
Alice Ndayizeye ibura ry'umuyaga nkuba ririko riramara ikiringo kirenga ukwezi ku minara ya maradio n'amashyirahamwe gutuma tumana ko ku musozi birime mu ntara ya Buhumuza ribandanya gutera impunge ngabanyagihugu bahegereye ubu bavuga ko batakironka amakuru y'ibera mu gihugu bari banidoga ko atakiko kirakugwa kugira ngorane itorego inyishu bagasaba ko ibikorwa byo kugwiza umyaga nkuba uva mu ruzi kayongozi vyokomezwa ibintu tubibaze Pantaleon Hakarutimana
Ijo chikagulika, jumu ya gangoba harimi hora ya matelefone, ndetse na maradio, ishinze ku musozi wa Birime, jidoge kwa bivugwa ko hageze kubera ko riguma rigaruka atakwezi kwijanye nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahegereye abanyagihugu bemeza ko ituma tumanako ku matelefone ngendanwa ari ngorabahizi muri iki gihe kubw'iryo kena ry'umuyaga nkuba nyene n'amaradiyo niyumvikana bya ibiganiro byigisha cyangwa ibinezereza nibitoreke ku mihoro y'amaradiyo naho nyene bagerageza gukoresha ibitoro mu kiringo cyo kumviriza amakuru Uyu munyagihugu yemeza ko byari bikwiye ko bakomeza igisata cy'umuyaga nkuba kuri iyo mihora kuko bituma haba imyuga yo kwiteza imbere ikomezwa mu gihe mwishyirahamwe rije ryo gutanga umuyaga nkuba mu mitumba Abel bariko barakora ibishoboka byose ngo basanure ingomero z'ugwa ruzi kayongozi abanyagihugu babasaba kuzikomeza kugira iryo soko intanga nguvu ribigizewe rire kuri imihora y'amatelefoni n'amaradiyo gukora ndetse hagire n'imyuga ifatiye ku muyaga nkuba irangurwa muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza Pantaleon Hakarutimana Radio Indundi Culture
arakoze Pantaleon Hakarutimana mukanya ni nkuru y'inkino
Radio Indundi Culture Ayavugwa mu nkino
Elle est bonne accélération Oh pas de penalty ici
twashikiza rero imisi yose ku munsi wa mbere uyu munsi tugaruka ku rukino rw'umupira w'amaguru aho tubabwira uko urukino rwashitse mu Burundi nuko rwagiye rurifata gushika muri kino gihe inkuru twateguriwe na Jotan Iratuzi
Mu nkuru iheruka twarababwiye ko umupira w'amaguru ku isi wavuye mu gihugu c'Ubushinwa mu kinjana ca kabiri imbere y'ivuka rya Yezu witwa Zushu ariko uhabwa amategeko n'abongereza mu myaka y'1846 mu Burundi rukino rw'umupira w'amaguru tuzu uyu munsi rwahashitse ku ntwaro y'ababirigi mu mwaka w'1948 ishirahamwe ry'ugo rukino naryo rivuka mu mwaka w'1972 umwaka umwe inyuma y'ivuka ry'umugwi nserukira gihugu witwa intamba urukino rwa mbere intamba zarukinye mu mwaka w'1974 bakina n'igihugu ca Somalia aho Burundi bwatsinze Somalia ibitsindo bibiri ku busa kuva mu gwiserukira gihugu uvuka washoboye kwitabira inkino zihuza ibihugu vya Afrika rimwe gusa mu mwaka wa 2019 ahari Alexandre Sibomana yize ubuhinga mu mupira w'amaguru arasigura impamvu
hari byo byita ibintu bituma haboneka umwimbo muri ibi bintu by'umupira w'amaguru ni byinshi amafaranga arimo harimo organisation harimo abakinyi ni ibintu byinshi umva bijya hamwe tucya turaba est-ce que ibyo bintu byose birakwiye kugira ngo dushobore kuja muri kane
nayo kubona haheze imyaka 5 Burundi budasubiye kwitabira inkino nkizo Alexandre Sibomana abona ko akwiye gutegurwa abana bakiri bato atari uko bikogwa uyu munsi.
Message ngo zi yarabikoze mugabo ndiko ndaraba twavuze kungene abandi batangura bahera kure. Kuko usanga bari ko baregeranya abana bari munsi y'imyaka 15. Rero ndibaza rero kuba hageze ko dutera intambwe tuje gufata abana bari munsi y'imyaka 8. Kandi ikindi naco urabona mu gucagura abana babashyira mu kibuga ngo kina. Futuboro yiki gihe igeze muri science ni pirema scientifique harageze rero kuturaba kuko hari ibintu by'uburyo tutoronka ngaha mu Burundi nko kuraba imitsi yabo kongye nimeze ivyo bisaba ama laboratoire ahanitse muga turashobora kuraba nabahinga hakaba akantu ka brochure nyene ibintu bashobora kwisunga kugira baraho umwana afite impano
kubwa Sibomana no mu migwi urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi gwarasubiye inyuma urabiye muri kahise ahabeshi bakibuka umugwi wa Vitaro wa Maradona na Marike
muri mu bitabo twarayize mu mashuri matomato yabatubwira ati Vitaro ero plifo kya gihe rero ba Maradona niwe bakina rero je naramwegere ndamubaza ati tinone washobora kumbwira akabanga mu Vitaro yarakoresheje kijya gihe yambwira ati ikintu ca mbere ariko ndabona imigwi y'iki gihe ibuze ati ni intunga kiretse Egrenoir ndiko ndabona ikirabigerageza ati nta muntu yava gukina wataye wabo ati twese twaba hamwe
kugira umupira w'amaguru utera imbere harakenewe ingufu zidasanzwe hagira ko bigemeho bikarushiriza ibi tuzobigaruka ko hanyuma
ako je jotera tuzi nguri nkino yari aduteguriye ari amakuru twatuguriye acagarukira nafashe umwe ngabwije umwana kwifura ivyo bibiri ntwari mugira ibihe vyiza murakoze
Ejid Nahayo.